nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Nyerewe ncuti na mwakunzi wa radio nzamba gateka kawe kazu makuru twateguriye kuri umunsi wa gatanu turuhigenehezo ya 17 mu nyonyo mwaka wa 2023 aho twateguriye twahera ku ngiro nkuru ziyagize abakozi babiri b'ikigo Bere bakorera muri komine Giharu mu ntara ya Rutana babarizwa mu gasho k'iyo ntara kuva kuri uyu wa kane. Ico bagirizwa n'icacho kwifatanya n'abadandaza 14 mu iyo komine baherwa gufatwa bagize guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kuri wa kano mugambwe Sende DFDD waratanguje indwi yo hariye abagwanyi bawo mu runani sefora rusha rutavuga rumwe na leta y'u Burundi babona ko abo bagwanye mu ntambara n'abo bagwanyi b'uwo mugambwe muri rusangi atacirwa bakuye muri iyo ntambara kuko baguma bafite imvugo z'urwanko n'amacakubiri hamwe no gukumira abandi. Evariste Ndayishimiye nabo we ngo ateza kugira ibishoboka byose agatahukana abasirikare b'u Burundi barungitswe mu gihugu cya Congo akanarekuza abafashwe mpiri n'umuhari M23 bariko baragwana ako nakamaterwa n'umuhari inamahoro bakenyezi n'abigeme hari na mahoro n'umutekano mu Burundi urongo uyu muhari aranegura inyifato ya leta yica amatwi kandi abana b'igihugu bariko barasiga ubuzima. Saya gusa twabateguye n'ayandi muragumo muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese abakozi babiri b'ikigo Bere bakorera muri komine Giharo y'intara ya Rutana baraye binjira ibohero rya Rutana bakurikiranwa kucaha cyo kwifatanya na bamwe mu badereva 14 baheruka gucirwa ibihano bitandukanye bagezwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ido nido na Edi Claude Ninahazwe.
Abo bakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta OBR baraye binjijwe ibohero rya Rutana ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Nshimirimana Bertimas na Niyongabo Fulgence abo bose uko ari babiri bakaba bakorera muri komine Giharo y'intara ya Rutana. Amakuru dukura muri komine Giharo yemeza ko umwe yafashwe ku munsi wa gatatu wundi afatwa kuri uyu wa kane. Ihagarikwa ryabo ngo rikaba rifitaniye isano n'iry'abadandaza 14 bo muri iyo komine Giharo baheruka guciribwa ibihano bitandukanye bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bikavugwa ko abo bakozi b'ikigo OBR bakorera muri iyo komine boba bariko barabazwa ibijanye n'ibidandazwa birenga ku byapakiwe n'abo badandaza bitarishe ikori. Abakozi ngo bakaba bakekwa kuba barakoranye n'abo badandaza kuri ivyo barengeje kuvyo bari barihiye. Iryo hagarikwa ry'abo bakozi ngo rikaba ryatumye ibiro by'ico kigo muri komine Giharo bidakora kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nk'uko bivugwa na bamwe mu badandaza bo ngaho kuko abahakora ari abo babiri baraye binjijwe ibohero. Ubu ngo ukeneye kuriha akaba abanza kuja kurihira muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba akabona kuja gupakira ibidandazwa vyiwe. Tumenyeshe ko abo bakozi b'ikigo OBR binjijwe ibohero basanga abandi badandaza 14 hamwe n'abadereva bose bo muri iyo komine baciriwe guhanishwa iminyororo itandukanye kuri uwa gatatu bagirizwa icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Urubanza rw'ikibiriraho ngo rukaba rushobora gusasa umwanya wari wose muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana nk'uko bivugwa na bamwe mu begereye parke ya Rutana.
Arakoze Di Claude Ninahazwe. Tubandanye makuru twateguye mu gisata cha politiki. Umugambwe Sende DFDD kuri uwa kane watanguje indwo hariye abagwanyi bawo urunani seforo arusha ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe na leta bakabona ko abo bagwanye n'uwo muhari CNDD FDD wahindutse umugambwe ngo atacirwa bigeze bakura muri izo ntambara kuko baguma n'ubu bafise imvugo nk'izo bafise bakiri mu ishamba amacakubiri urwanko no gukumira abandi. Urunani sefora arusha rukabona ko bakwiye kwisubira ko dutega amatwi Jean Bosco Rwigemera n'icigacu umukuru urunani sefora arusha.
Kwibuka baguye ku rugamba ntivyari bibi ibihugu byose byo ku isi birabibuka ariko kwibuka abaguye ku rugamba no kugira ngo abantu bakuri icigwa ciza mu vyabaye kugira ngo bigire inama yo kwirinda icatumye baja muri iyo ntambara. None nivyo tubona aba CNDD FDD bakora habe namba duhereye ku civugo ngo bagumye abanga uhenzwe n'agahengwe acana inkinzo. Icyo civugo conyene kiragaragaza umutima wo kwamana ntaryo bahimiriza abagumye abanga kwama biteguriye intambara. Indongozi z'umugambwe CNDD FDD duhereye ku munyamabanga mukuru wawo zirangwa no kubiba urwango. Uwo mugumye abanga mukuru imvugo yiwe yuzuyemo amajambo yo kwica, yo gukuramwo, gukorera ko n'ibindi nk'ibyo. Nta kigwa rero bo barakuye muri iyo ntambara bamaze mu myaka irenga icumi. Kugira bayiteshejwe hataragera, baguma baribwaribwa, bagakangurira abagumye abanga babo, aho ndavuga indongozi, kuzimanganya uwo batavuga rumwe ngo bikunde Burundi bube igihugu c'umugambo umwe rudende. Kanatsinda nta kandi k'umugambwe n'indongozi zitagira imbono, nta kandi k'indongozi zatembeje itunga ry'igihugu zakigize icanyuma mu makungu.
Evariste Ndayishimiye nawe ngo ateza kugira ibishoboka byose akagarukana abasirikare barungiswe muri Congo akanarekuza abafashwe n'umuhari M23 bariko batana mu mitwe. Ako nakamo k'umuhari Inamahoro Marie Louise Baricako arongoye umuhari akaba neguye inyifato ya leta yigira se ndabibazwa mu gihe hari abasirikare bapfiriye ku rugamba nkinerekane no gushaka guhoza imiryango y'ababuza babo. Tutega matwi Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano muvumayi n'amahoro.
Amakuru y'ibiriko birashikira abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwana muri Republika ya Demokrasi ya Congo arahungabanije imiryango y'abo basirikare eka mbere n'ukuri n'abarundi benshi. Mbega abo bana b'u Burundi ko barahiye kuzogwanira igihugu cabo bakakigwanira naho bopfa, ninde afise uburenganzira bwo kubahatira kuja kwigura ikindi gihugu ataco casezeranye nabo? Kandi uwafashe iyo ngingo uwo ari we wese kubera atayifashe ku neza y'u Burundi n'abarundi arakwiye kwikubita agashi agasubiza inyuma abo bana b'igihugu akaba sokora muri Congo. Biravugwa ko mu banungitsweyo ko bahari habafashwe hakaba n'abakomeretse mbere ngo hakaba n'abapfuye. None abo babazwa nde ko abitwa ko babijejwe ari mu gacerere atawuvuga, atawuhoza imiryango n'igihugu, atawiruka ngo izo mbohe zigomborwe, abakomeretse bavugwe, abaguye kuri urwo rugamba nabo ibisigarira byabo bitahukanwe bishinura mu iteka bakwiriye, n'imiryango ibone kurira, ibone kugandara, ibone kwihanagura amosozi. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye wazi ico bayaze n'umukuru wa Republika ya Demokrasi ya Congo bigatuma yorungika Abarundi gupfira Congo igihugu kiriko kigwana n'abanyagihugu baco niyemange izo ngingo yafashe maze akora ico ajejwe nka se Barundi. Abo Barundi bamugamburukiye bakagwayo ntibarekereshwe agasuzuguro no gufatwa nk'abatari kiremwa muntu ngo bapfe baburi kibahamba batwawe no kugamburuka. Ababushwe nabo natora inzira, inzira zishoboka zose abagomboze yoye kugira nk'uko ivyo bintu vyo babitambura. Hoba hariho n'intwaza ngabo ngo ziriko ziranka kurungika abo basirikare barongoye muri Congo bakaza barabaza ibibazo ngo batahure neza ivyo barikora janwamwo. Abo bose inyishu bahabwa ngo zikaba ibihano umunyororo. Ibyo bibazo byose rero ntawe bihumuriza n'umwe. Abategetsi nibanyarutse batanga umuco, Abarundi batekane, abarwanira igihugu nabo babikore umutima uri hamwe.
Inzamba
tubandaye amakuru twabateguye mu gisata c'ubutunzi. Itegeko rigenga ibijanye no kurwanya ibiturire ryashinzwe mu mwaka w'2006 ngo rikwiye gusubizwamo kugira ngo igiturire gishobora kugwanywa by'ukuri mu gihugu, bivugwa na Kaburiye Rufugira Rongo Ishiramwe Uricom. Ni mu gihe kuri uyu wa gatanu yari baramutse bashira habona icigwa bakoze muri Uricom ku bijanye n'interano iraba itegeko rijanye no kugwanya ibiturire. Uno munsi Uricom yita ko ari igikanganyoni kuko ngo atamutegetse n'umwe arafatwa yisunzwe iryo tegeko. amategeko ku makosa aba yakoze no kurya ibiturire. Tega amatwi Kabure Rufyiri arongoye Orcom.
Ikintu cyokogwa ni uko bohindura itegeko rihari. Ibyo bise enkowera ni ukuvuga ibyo bintu bivuguruzanya, ibyo bintu bidatumbereye neza muri leta ntibabitumbereze. Kubitumbereza rero naho ni uko bashiraho inzego zikora zo kurwanya ibiturire zidasanzwe atari bikanganyoni. Ubu turabisubiyemo igihe cyose hazaba hakiri inzego z'ibikanganyoni n'amategeko y'ibikanganyoni atacafasha nta kurwanya ibiturire bihari. None nk'ubu mwosigura gute ko nariko ndabivuga ukungene bavuga ngo kunyegeza ubutunzi murabaza amabanki ahari mwa kino gihe hari ingingo itegeko rivuga ibyo kweza amafaranga. Bavuga yuko muri banki ata muntu n'umwe afite ububasha bwo gutwara miliyoni 200 muri banki aterekanye yakuye amafaranga. Mugabo ntabaje ndimo bikora. Bavuga yuko abantu bageye mu butegetsi cyangwa bavuyemo bagomba kubaza kwerekana ubutunzi bwabo. Mugabo nta uvyerekana. Nta n'umwe kandi utavyerekanye ntate kuri guhana. Ntimwumva ko ibyo ari bikanganye ndetse kuri ari bihendwa abantu.
Mu gusozera no makuru tuve mu gisata cyo kugwanya ibiturire cyo cintwari bereye ture mu gisata cimpunza impunza barundi bahumwe mu kambi nyarugusumugwe uca Tanzania mu ntara ya Kigoma bataka batakamba ko bo sanurirwa amazu yabo yabomowe n'imvura y'agatasi. Bavuga ko barara ntibuca kubera amazi y'imvura basanga mu nzu ni mu gihe n'abatabomorewe n'iyo mvura amabati ari byo bisakazo by'inzu babamwo yaguye ingese gutyo amazi y'imvura akabasanga mu nzu bakabura aho bakika umusaya. Basavye ko bosanurirwa babwirwa ko ataburyo buhari bwo gusanurira Abarundi ngo buryo buhari bwo gusanurira impunzi z'abakongomani zonyene. Olivier Gakino.
Abo Barundi bahungiye Nyarugusu bavuga ko kuva gatasi gatanguye amazu menshi yabomowe n'imvura. Ayatabomotse amabati yaraguye ingese aratobagurika. Iyo imvura iguye ngo barara mu ruhagarara. Umwe muri izo mpunzi aravuga ingorane zirimwo.
Umuntu ufite imvura abantu benshi baba mu mazi yabomaguritse yahenewe n'imvura kubera bari baranye kubasyatura ama abandi nazo arakururwa n'imiyaga abandi baterwa n'imyuzure y'amazi ariko abo nta mfashanyo n'imwe nk'amashyirahamwe ariko arakora bababwira ati rero ntibiyongeze bivanye n'uko ari ukuntu bugariwe ko ata mfashanyo n'imwe ishobora kugusohoka mu buryo bwo gufasha impunzi z'Abarundi. Rero niyo mpamvu ikibazo cy'ubusanurirwa abari bafite amahema n'abari babo bakiye amabati yageseye yuzuye ingese yamaze kubora imbaraza ndakihereye kuri uganje.
Ikitumvikana kuri izo mpunzi ngo ni uko iyo bashikirije ingorane barimwo abategetsi babishura ko ata buryo buhari ngo n'ubuhari bugenewe impunzi z'abakongomani.
Rero ikintu cyo gusanurirwa ntikibaho bababwira yuko mfashanyo zose zari zigeze gufasha impunzi z'Abarundi zo gusanurirwa ni ukuvuga ibyo bagiye bariko barazikoresha mu kwakira impunzi z'abakongomani. Rero ubu nta kintu nyene kibonekana kiriko kirakogwa abasanurirwa ntavyo urumva n'ibibazo.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe ntituraronka Siasa Manjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo agire ico abivuze ko.
Olivier Gakima arakenuye nunga duce dusozera makuru twariko turabashikiza. Mwakoze mwebwe mwese mwarimu yateze yo mpimbo ofisi niyongere nabashikije ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwanda.